Tukubitire mu Burundi aho leta y'ico gihugu isaba iyo Rwanda kuyiha General Major Godefroid Niyombare umukuru w'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 umushikiranganji wa mbere Alangi Yome Bunyoni yaraye abitangarije abamenyesha makuru ibujumbura ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
umushikiranganji wa mbere Alangi Yome Bunyoni yashikiriza ko leta y'u Burundi yifuza ko umukuru w'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 yofatwa yari hose agakubitwa intaye mu gahanga Alangi Yome Bunyoni yavuze ko leta yiwe ifise amakuru akwiye ko Godefroid Niyombare ari mu gihugu cy'u Rwanda aca saba ko ico gihugu co mubarungikira nkuko giheruka gutanga abandi bagwanya leta y'u Burundi bagera kuri 19
Burundi n'u Rwanda ibintu byo gusubizanya inkozi z'ikibi byamye biriho kuva kera nige twaye muri crise 2015-2016 inkozi z'ibibi zaba ziri mu Burundi twarazisubije abanyarwanda abanyarwanda baraduhaye abantu abandi barabatwima bivanye n'ingene nabo babona ibyabo paraporo y'u Burundi kuba twima rero batubiye nabi nacyo gituma twagumye twese tuvuga tuti ni mubaduhereze baraduhaye igice gitoya bafise abandi benshi harimo n'abari bateguye za kudeta n'ibindi bakiryane ko cyangwa bakinyegeje birasaba ko nabo nyine babazana kuko na twe tuba dufise abantu babo tuba twarababahaye abari barwanije kudeta guhera kuri General Godefroid Niyombare n'abandi bakorana bashyikiye mu Rwanda bashyirwa nk'abami ibyo birazwi ntacyo bukora ari mu Rwanda ngo bavuge ngo twebwe abaroni nitwo kimenya kuko natwe dufise inshuti tuvuga ururimi rumwe ibyo rero ni ibintu bisanzwe bigaragara ni migenderanire iba yageze nabi hagati y'ibihugu icyo ari cyose kandi rero birasaba yuko kiva mu nzira ariko imigenderanire irashobora kuba mibi kubera imikorere mibi.